yemwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Muri kumwe na Fidel Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igitigiri gito cy'abaganga bafise ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ni ikibazo gikomeye cyane. Hisunzwe ibiharuro bishikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS, ni mu gihe indwara kuri uyu mugabane zitera ziyongera harimwo n'izahora zitayibonekeza cyane. Mu gihe mu bihugu biteye imbere igisata cy'amagara y'abantu kimaze gutera imbere ku buryo abaganga bashobora kuvura indwara nk'izo mu bihugu bikenye na cyane cyane ibyo muri Afrika, siko ibintu byifashe. Indwara zihari zari zihasanzwe n'izindi nshasha ziriko ziribonekeza ziri inkumbi kubera ubukene bw'abaganga bashobora kuzivura n'uburyo udahagije baba bafise. Ivyo biragira ingaruka zikomeye ku buzima n'iterambere ry'abanyagihugu, narijya uretse kubura kw'abaganga bafise ubuhinga bukomeye n'abanyagihugu atari bose bashobora kwivuza mu gihe bakiswe n'amagara bivuye ku mikoro make baba bafise. Mbe ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byokora iki kugira biteze imbere igisata cy'amagara y'abantu? Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye muganga Gerard Ndayizamba yanonosoye ivyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze. Yaravuze ku kibazo c'igisata c'amagara y'abantu mu Burundi, arashikiriza n'ivyo kogwa kugira kizamurwe. Ari mu gihugu cyo Bufaransa. Mutumire ndabaramukije.
Ndaguha yambu Fidel kandi ndaramukije na bari ko baratumvira.
Turiko turavuga ku gitigiri gito cy'abaganga cyane cyane abafise ubuhinga bukomeye, birigaragaza muri Afrika biri mu kibazo gikomeye cyane muri rusangi cy'abantu b'incabwenge baturuka ku mugabane wa Afrika bagiye kurondera ubuzima mu karere k'Uburaya n'angaha muri Amerika. Ku bwanyu ni ikihe gituma abo bantu cyane cyane muri iki gisata cy'amagara y'abantu bava ku mugabane wa Afrika bakaza Uburaya na Amerika?
Ego sagasese shwarumuri Afrika irakenye cyane bimwe birengeje abavuzi. Nibaza ko 20% ry'abantu bose bari ku isi baba muri Afrika, hanyuma mugabo uravye ugasanga 25% b'abagwayi bose ku isi baba muri Afrika. Urumva rero ikibabaje nuko uravye bavuzi bose bari ku isi Afrika ifitemo 3% gusa. Aro ishirahamwe OMS ishirahamwe ry'amagara y'abantu ritegekaga yuko abavuzi ku 10,000 baba umwe 23. Mvuga abavuzi rero mwumve ko harimo abaganga n'abaforoma. Urumva muri Afrika turacari kure cyane ku byo biharuye. Kandi kibabaje nuko usanga abo baganga usanga bari cyane cyane mu gisagara. Ni ukubera iki rero bakenye abavuzi? Barakenye cyane kubera ubuvuzi bibiri muri Afurika. Ndabo amashuri y'ubuvuzi ni make, hanyuma n'abahejeje benshi bahitamo kugenda gukora mu bihugu biteye imbere. kubera ata ibikoresho bafite cyangwa umushahara muto cyane.
Mwitegereje nibihe bihugu cyane cyane byagizwe ko ingaruka aho ibitegere byinshi byabo baganga n'abaforomo n'abaforoma bagiye kurondera akazi hanze nkaha baravuga cyane cyane nko mu karere ko muri Afrika mu murengero biribonekeza cyane mu bihugu nka Nigeria aho benshi bagiye mu gihugu cy'Ubwongereza ikana ngaha muri Amerika uravye mu karere kacu ka EAC nibibe bihugu ubona icyo kibazo cibonekeje cyane.
Icyo kibazo cyaribonekeje cyane cyane ku bihugu cy'u Burundi, hari abaganga benshi bagiye gukora mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, mu Rwanda barashika amajana, aha mu Fransa bararenga igihumbi, cyane cyane u Burundi kubera ingorane bagiye buracamo n'icyo gihugu cyakozwe ko cyane n'ibyo navuga.
Igisata cy'amagara y'abantu mwariko muravuga ko kitifashe neza mu karere ka Afrika no mu karere kacu, mwovuga ingene igihagaze gushika ubu mwitegereje mu byo mwariko muravuga mu kongera ko?
Icyo twovuga ni uko igisata cy'amagara y'abantu kitifashe neza muri Afurika, duhereye ku buryo bw'amafaranga bukoreshwa ku mwaka tuvuge muri rusange. Ibihugu byo muri Afurika bikoresha amadolari 8 kujyana na 30 umunyagihugu wese, aho ibihugu by'i Buraya tubuze bikoresha 4,000 ku muntu umwe buri mwaka. Urumva ko ibyo bihari bitandukanye cyane. Ibyo rero bituma icyo twari ko turavuga ibihugu byo muri Afurika biguma bikenye abakozi, abavuzi usanga benshi henshi mu ntara zimeze nk'umuganga usanga avura abantu bafite 10,000 ibyo bitigire urumva basanzwe buriye n'ibyo OMS isaba. Hanyuma haba muri Afurika cyangwa mu karere ka EAC biragaragara yuko udashobora guteza imbere igisata kimwe gusa cy'ubuganga, ibindi bisata bigwaye hatari amabarabara, muyagankuba hatari ibifungurwa byiza, mu ncamake tugiye nuvuga yuko ahatari ubutegetsi bubereye biragoye guteza imbere ibyo bisata byose cyane cyane cy'amagara y'abantu.
Nkangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisata cy'amagara y'abantu kiri ku bice bitanu by'ubutunzi bw'igihugu, leta ikaba ishyiramo uburyo bukomeye n'abikorera ku giti cyabo akaba icyo gisata baragiteje imbere. Uravye uri kurabwira abatwumviriza n'akahe kamaro igisata cy'amagara y'abantu gifise mu buzima bw'igihugu?
Igisata cy'abantu gifite akazi uruhara runiniya cyane. Baravuga yuko amagara arasesa ntibayore mu Kirundi. Biratangaje rero kubona icyo gisata kizahabwa uburyo bukwiye cyane cyane muri Afurika, bari kuvuga muri Amerika n'ibindi Buraya niko bimeze. Urabye amafaranga akoreshwa mu karere ka EAC, urabona ko umuntu ashobora kugira iyindi eforu umuntu akarondera uburyo buhagije.
Ibihugu
bapfa muri dotara zacu bapfa n'ingoga ntibasi bacikana imyaka 60. Nicyo gituma rero abayobora Afurika bo ikwita urushi bakaraba ngena ba mu rugo icyo gisata.
Ku bwanyu ni ikihe gituma amareta muriko muravuga muri Afurika adashimikira cyane kuri icyo gisata, kandi ari gisata nyamukuru igihugu kitafise abantu bafise amagara meza ntigishobora gutera imbere, niki gituma badashiramo uburyo buhagije?
Ejo vuze by'amagara n'iterambere ni ibintu by'inkora mutima. Nibaza yuko icyo tumenya ni uko iterambere ry'igihugu rijyana n'amagara meza y'abantu bakibamo. Ibyo bintu bibiri ni ibintu bifatanye kandi birafashanye. Iyo ufite amagara meza urashobora kuja kurondera ubuzima, urashobora umushahara mwiza, urivuza neza, ugafungura neza, ukabaho neza nk'uko abahinga babyerekanye muri Aziya. Iterambere bashyize ko rirajyanye cyane n'iterambere ry'amagara. ibindi muraya hoho turabona ingene igisata cy'amagara y'abantu bitanga kazi cyeshi cyane amahingundo menshi ugasanga mbere no mu bisagara binini binini icumbamo canke ibindi abakoresha ba mbere baramutswa ibyo bitaro tuvuga nka Gitari ibitaro Gitari umurwa mukuru w'u Fransa bikoresha abantu ibihumbi ijana.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Gakwavu igisagara uratwumva
arumva cyane ibya Amerika
uduteye akamuriho uri he Gakwavu
Gakwavu igisagara mu Rwanda
ufise ikibazo ubaza umutumire wacu Dr. Gerard Ndayizamba cyangwa icyumvira ushikiriza
ikibazo ngenga mubaze ni byiza cyane kuba dufite Afurika kuba dufite abo iyo kipe y'abaganga b'inzobere bazi ubwenge kurusha abandi ariko se iyo kipe y'abaganga b'inzobere ifite muri Afurika tukaba dukomeje kubona indwara z'ibyorezo ziguma ziza cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika nta dusobanure ese hakorwa iki kugira ngo izi ndwara abaturage ba Afurika zikomeza kwiyongera zibizazane tubirinde iyo kipe n'abaganga b'inzobere barimo barakora iki kugira ngo izi ndwara zidakoma zitaguma kukwirakwira.
Murakoze ndabashimiye yari Gakwavu igisagara
namwe murakoze cyane
mu mwishure mutumire.
Yego icyo kibazo abajije ni ikintu ikibazo gikomeye cyane. Afurika isanzwe irahangana na za ndwara zandukira nyinshi muzi sida malariya gitundu kolera na n'ubu hajemo ibyo ariko aravuga bita za ndwara maladi kronike zandukira aho tuvuga cyane cyane indwara y'isukari diyabete indwara z'umutima n'imitsi z'amahaha kanseri. Narasomye mu minsi iheze yuko mu myaka 2030 izo ndwara zizohitana abanyafurika imiliyoni 28 bakari igitigiri giteye ubwoba. Igituma rero zongerekana cyane izo ndwara ni uko murabizi abantu benshi bavuye ku mitumba bagakora mu gisagara aho ubuzima butoroshe haba mu byo gufungura kwiyunguruza uburaro impemu zitari nziza bahayemo ibyo bita polisiyo ibi byose bituma bagira ngo ingaruka bigira ingaruka mbi ku magara yabo ukabasanga barwaye ibyo bya diyabete hypertension murazi mu Burundi wese ari afite umugenzi cyangwa inshuti gusa amasigo yasizitanye kubera izo ndwara. Urumva rero ni mu byokorwa cyane cyane mu gukingira izo ndwara.
Nizo nk'izo ndwara kera zavugwa ko ari indwara zo mu bihugu bikize ibihugu bitunze ariko mwari ko murabisigura impamvu byatewe hari n'abandi bavuga harimo n'ikindi cyo bakibituma ibyo bita stress mu Gifaransa ubu bisigaye byibonekeza cyane cyane mu bisagara no muri Afurika niko mubibona.
Ego izo ngorane zose nariko ndavuga haba mu buraro mu kwiyunguruza mu bituma byatuma haza stress hanyuma ucyushira ko rero n'ibi turiko turavamwo ducamwo by'ubushuhe ugabije ku isi ugatusanga abantu bamusagara mu makondisiyo atari meza baca bagwara izo ndwara n'ingoga
mu gihe none ikibanza ama leta y'ibihugu byo muri Afurika aha ishyaka cy'amagara y'abantu nk'uko mwamye murabisigura mu mafaranga ama leta akoresha uko umwaka utashe ada nk'uko mwabivuze adakwiye mu kamuri kumusigura ko indwara nk'izi ahubwo zitotera ziyongera zaba izi zandukira ni zitandukira mubona itahiro rizoba ririhe mubona aho kogwa iki kugira ngo ayo ma leta ashobore guhagurukira ico kibazo.
Ico ni kibazo gikomeye gose. Bimwe zanabivuze mu byokorwa bikukingira ikindi nabivuze vya bije OMS isaba yuko igisata cy'abaga cy'amagara y'abantu ihabwa ibice 15 by'amafaranga akoreshwa buri mwaka ne urashobora kuraba bose ingene tubega turashobora kwigisha abaganga benshi kandi tukabigisha neza tukabaronsa agashahara turashobora kurondera uburyo bwo gukorera imiti myinshi mu karere turimo turashobora gushyiraho ikigega cy'amaho cyo kurwanya indwara zandukira kwitegurira indwara zikiza mwarabonye ngena covid yadukoze ko rero leta zirakwiye kugira kuja hamwe zikarondera ngo zifashe abanyagihugu zikagwiza umwimbu bakabona ibyo bafungura kuko hajya amagara ava ku isahani cyane cyane ibyo byotuma indwara zigabanuka mbere n'impfu z'abana zikagabanuka.
Tukaruka ku mirongo ya telefone dufise Teofile Mugabo Gakuzu Wasima Wasina uratwumva?
Ego ndabumva neza.
Uduteka muri he?
Mberereye muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo muri umujyi wa Goma.
Ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyumvire ushikiriza ubushikirize?
Yego ndagira gusa baze ndabashimira ku bushakashatsi bakora. Hanyuma noneho reka nongere mbaze ndi none ko bamara gushaka ubushakashatsi imiti ko itaboneka ni izihe mpamvu zo gukingira bene ubwo burwayi buba bwagaragaye OMS ihori ivugaye kandi ariyo ishinzwe amagara y'abandi.
Ndabashimiye.
Yego turabashimiye natwe.
Mamwishure Dr.
Ego nibaza yuko tuzokwama tuzeyize turaba co OMS ifasha igihugu cose kirashobora kwiyunganya kikingira abantu kikabavuza hari ibihugu byinshi bituze nk'ico gihugu arimwo umunywanyi wacu n'ubusanzwe coronga uburyo bwo tagora OMS bize kuyifasha n'ibindi bihugu byogenda gutyo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku kitegegito cy'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika ariko ikibazo gikomeye isunzwe biharura bishikirizwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi bikaba bigira ingaruka ku buzima bw'abanyagihugu mu gihe indwara kuri uyu mugabane zitera ziyongera harimwo izahora zitahibonekeza cyane. Mu gihe iki kibazo twako turavuga cyo kubura kw'abaganga bahagije n'abaforomo n'abaforomakazi bakumugabane wa Afrika benshi bagiye kurondera akazi hanze haba iburaya cyane n'aha muri Amerika kiri mu kibazo kinini cyane cyagutse cincabwenge ziva muri Afrika zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza mu iburaya na Amerika. Mu gihe abo bari hanze bita diaspora n'amareta muri Afrika binubana amareta muri Afrika akavuga ko abo bantu bari kuguma muri Afrika bagafasha mu iterambere rya Afrika abo nabo bagiye hanze bakavuga ko ataburyo bigeze baronswa no vuga nk'ibi bikoresho bashobora gukoresha n'imishahara. Ikibazo gihagaze hehe hagati uko kwinubana n'icyo cyoshobora guhuza izo mpande zibiri ku nyungu z'abanyafrika n'ubuzima bwabo n'iterambere?
Bisanzwe abantu ntibava mu gihugu cyabo bagenda baratamba uvuye mu gihugu ugenda kurondera akazi ahandi ntugenda uryohewe cyane kuko ubuzi bikurindiriye nibaza ko benshi rero bagenda twabivuze kubera umushahara mutoyi amakondisiyo yo gukoreramo atoroshe buri bikoresho urumva rero abo bagiye binzira nabi yo leta itabahaye yose leta nayo ikabinzira nabi kubera ibasize mu kaga nibaza yuko nk'uko twabivuze igihe habaye ubutegetsi nyabwo benshi baragaruka kandi barasaba no gufasha diaspora irafasha novuga ngo
munda montara bayemwo twari umunganije tugagura ibyuma by'upima muri murika munda micrograph muri mitaruzi y'intara mbavukamwo kandi hariho benshi bariko barakora murabona hariho abaje barashinga ibitaro ibutu mu mugamba ikaruzi murabona ko diasporana iragerageza hanyuma ikindi kugira abaganga nyine bagume muri Afurika bibaza yuko bo bandaye icyumviro cyo kwigishiriza abaspecialisti bajya banonoseye indwara zibi zifata ibihande byinshi by'umubiri baba bigishiriza muri Afurika hari ibihugu byinshi biba byaratangiye kubigisha nka Maroc, Benin, Cote d'Ivoire, Senegal ho yo gupasera cyane rero no mu karere kacu ka EAC harakwiye kuba ishuri nk'iyo yigisha abaspecialisti hanyuma ibihugu byose byigushyira hamwe bikarunikayo abanyeshuri igihe boba bariko barahereza ngaho muri Afurika nibaza ko benshi bugaruka kandi abandi banabibakora muri Afurika ikindi cyizere ni uko abo bo muri diaspora naho binubana na leta barashaho gufasha bakoresha ubuhinga bwa none ibyo bita telemedicine ibyo bisaba ko haba umwumvikano hagati ya diaspora n'amaleta yo muri Afurika
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone havuga Imana François aratwakwiye uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe uduhamagara uri he
mbanje gusubira ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye baje gusuhuza umutima baje gusuhuza muganga ndana mwiriwe
mwiriwe neza
yego ndagira ngo ntange igitekerezo nshaka gutanga ku ibura ry'abaganga muri Afurika icyo nasaba amaleta amaguverinoma y'ibihugu bya Afurika nuko yafata neza abaganga kugira ngo batazajya nibura bakaguma muri Afurika ntibahurumbire kujya i Burayi kubera ko i Burayi iyo bagiyeyo usanga ibibazo by'imibereho y'Abanyafurika bikomeza gusubira inyuma nk'abarwayi bakabura abavura ariko abategetsi ba Afurika baramutse ubuzima bw'abaganga buzamutse nta muganga bakongera gushaka kujya mu bihugu by'i Burayi ndetse na Aziya murakoze nicyo gitekerezo nari nagira ngo ndange
ndabashimiye murakoze ku cyumviro cyanyu
nanyi ndabashimiye mugire umunsi mwiza
namwe Dr. Jeran ndaizambi cha cyumviro cha Havugimana France mukibona gute
ndagishigiye cyane kijanye n'izo nari mbaje kuvuga nuko ubu kugishirizwa muri Afurika hanyuma mugabe bizu byo muri Afurika bigafashanya bigashira hamwe uburyo bwo kwigisha bimwe bibi dukoresha ni Burayi
murakoze mwaranditse ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi kugende cyifashe mu byo mwanditse n'ivyo mwafatiye ko ubushakashatsi mwakoze mwabonye cyifashe gute mu byo mwariko muravuga ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri rusange muri Afurika no mu karere kacu ku byereke Burundi
jena na shimikiye cyane cyane mu ku bintu bitatu kwari ku gufasha cyane cyane igisata cya abafatanyi bibungenze n'abana baje kuvuka kubera ibyo turabona yuko hakiri ingorane naho haje za soins de santé gratuits bya objectif du millénaire du développement
imigambi y'iterambere ikinyagihumbi
turabona ko hakiri ingorane hanyuma nari nashigikiye ku bibyo byo gukingira hanyuma rero n'ibintu bitavugwa cyane gufasha abantu bahumuye kugira ngo bareke kugora cyane amafamiye umunsi
yose tukarabange na tu turabange na tufasha abantu bari mu zabukuru ni biri mu ntuze muri raporo zosohora vuba
nkuko musanzwe mwanonosoye byerekeye gufasha abafasoni bibungenze n'abati bibungenze kenshi biravugwa ko abafasoni bapfa mu gihe baba bariko baribaruka ku bibazo nk'ivyo niki hehe mubona cokogwa muri cyo gisata mwanonosoye kugira ngo ico kibazo gishobore gutorerwa inyishu abafasoni baba bariko baribaruka ntibatse ku bwinshi
ubwa mbere hoho ni gukurikiranira hafi imbanyi hariho ibipimo biba buri kwezi umuntu abikurikije nk'uko bisabwa na OMS urashobora gukingira impanuka nyinshi ziba umuntu agiye kubyara kwibaruka rero kenshi kunda guhitana ababyeyi bariko baribaruka barava amaraso cyane ugasanga barabuze ayo kubasubiriza hanyuma ugasanga n'imiti ntikwiye icyo nashyigikiye ko muri ibyo nari nanditse twabubwira habe rezo ibintu bita rezo ni ukuvuga nko mu ntara bakiyunganya bakaraba ingene bavura umuntu ariko ava amaraso cyane aheze kwibaruka bakabikora kino hose muri ibyo bitaro by'iyo ntara bakoresheje uburyo bumwe n'imiti imwe ngaha twabikoresheje muri Normandi mu myaka 15 twaza twashitse ku marezita meza cyane
mwavuze ko abari muri diaspora bashobora gufasha mu bihugu baje baturuka mu bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu hari ukuntu amaleta muri Afurika ashobora kubatuma ko bakaza mu gihe gitoyi bagafasha nko kwitaho abanyagihugu mu kwerekana ubuhinga bwabo mu gufasha mu ndwara zimwe zimwe kumbura bari abaganga bari bahasanzwe badashobora kuvura neza mbona amaleta muri Afurika icyo kibazo agifata nkankama
hariho leta zimwe zimwe zizumvira neza diaspora urabona ko mu Rwanda aha barashizeho ihuriro asanzwe niniya cyane yo kwiga kubaga utuguruye ibyo bita stereotypi bijya no mu diaspora yabizanye hanyuma njyewe ujye kuza gufasha niwe nari ndaba ariko niva ku bihugu hanyuma nakubwiye yuko ubu ubuhinga bwa none burashobora kugufasha gufasha uri kure utarize kugenda no muri icyo gihugu murakoze
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC tugarutse ku mirongo ya telefone dufite Jean Long Kurutusi wo ku Mukuyu uratwumva Jean Long Allo Jean Long
Allo Yego
ushobora kwigira we gato hari abantu bariko baravugira inyuma yawe Wegiweyo?
Nagiye.
Ego, uhamagaye urihe Jean Long? Uduhamagaye urihe?
Ariko nimwe mumpamagaye.
Turiko turavuga ku kibazo cy'amagara y'abantu ku ibura ry'abaganga, cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika. Mu gihe indwara zitera ziyongera ku mugabane wa Afurika tukaba twatumiye Dr. Gerard Ndayizamba ari ikibazo ufite cyangwa icyimvure shikiriza kuri icyo kibazo
cyo kufasha cyangwa cy'uburwayi
ku kibazo cy'abaganga badakwiye muri Afurika benshi bagiye gukora nk'iburaya mu gihe indwara zikomakomeye zibandanya ziyongera muri Afurika
ikibazo kirahari kubera yuko ubu ngubu aho dutuye hari abaganga bavuze ngo bavuye Kigali bari ku bitaro byaho bita Ikibogora. Urumva abantu bagiye ari benshi, bamaze nk'iminsi itatu bariyo, kandi kugeza amagingo aya nta n'umwe bari kuvura bakeye. Urumva rero nk'abaganga bacu bo muri Afurika bajya hanze, tuba dufite nyine impungenge z'uko bavura abandi bo hanze, umugabane wa Afurika ukagomeza ujya hasi.
Ndabashimiye
izo mpungenge. Nge n'izo mpungenge mfite, abo baganga bakagombye kuza nabo bakavura bene wabo bo muri Afurika.
Ndabashimiye ku cimvuro canyu.
Murakoze.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Igira hirya ariko mada ikivuga inyengera ariko abanyabugu ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuku
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
kabira simuhumuruka mana
shofe wowe ndabona ashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya Amerika.
Mu muryango mw'iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu by'Ijwi ry'Amerika.
Radio y'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi ko tuvuga ku gitegiri gito cy'abaganga bafise cyane cyane ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afurika, ariko ikibazo gikomeye mu gihe bagiye kurondera akazi n'ubuzima kurushiriza ku mugabane w'Uburaya na Amerika. Ivyo nibitegiri bitangwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Ni mu gihindwara ku mugabane wa Afurika zitera ziyongera harimwo n'izahora zitahibonekeza cyane. Umutumire wacu no munsi ni Dr. Gerard Ndayizamba yanonosoye ivyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze, akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi arashikiza n'ivyo kugwa kugira kizamugwe. Mutumire ishyirahamwe OMS rafise impungenge kuri abo zoncabwenge cyane cyane turiko tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu, abaganga, abaforoma n'abaforomo bavuye ku mugabane wa Afurika kenshi baja i Buraya na Amerika kurondera ubuzima kurushiriza. Ikaba ishyirahamwe OMS rihimiriza ibihugu by'i Buraya kuko navyo nyine biri birarondera abo izo ncabwenge zivuye muri Afurika muri iki gisata turiko turavuga cy'amagara y'abantu no mu bindi bisata ariko turiko tuvuga ku gisata cy'amagara y'abantu. Ikaba ihimiriza abo mareta kureka gutwara abo bakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bakenewe cyane mu bihugu bikene na cyane cyane muri Afurika. Mubona ugo ruhara rwa OMS ari cyo rushikako? Alo? Mbona ugo ruhara rwa OMS igerageza guhimiriza amareta y'i Buraya kugerageza kugabanya igitigiri cyabo abaganga bavuye muri Afurika n'abaforoma n'abaforomakazi, mbona hari icyo bishikako?
Bizogorana kubwira ibintu bihinduke n'ingoga kubera harashakenewe abaganga benshi bavuzi abaforomo mu bihugu byinshi no i Buraya. Ntibakibyara abana benshi cyane, usanga igitigiri cy'abantu bakora kiriko kiragabanuka cyane ndababwiye nko muri Itali abantu barenze imyaka 80 nibo benshi gusumba abana bafite imyaka 10 murumva ko bazokenera abantu benshi cyane n'ubu bariko baratuma ko naho bafite guverinema yavuga kurwanya abanyamahanga ubu bariko bararondera nk'abantu bashyira 500 kugira baze gufasha ubu barere ibihugu tubamo birakeneye abaganga abavuzi hakwa ku ibyo emesi yifuza ndibaza ko bizohava bigorana kugira bije mu ngiro urumva ni nkayungu bavuga labradorofe na domane ino hari akazi kenshi abaganga benshi barashaje bajya muri kwete hanyuma baronka babasubirira niyo mpungenge mfise rero nibaza ko ibihugu bya Afurika byo yaba biye hamwe byo bize negociation n'ibihugu byibura tuvuge
ibiganiro
compensation
yego hama mu gihe igisata cy'amagara y'abantu gicumbagira mu bihugu bitari bike byo muri Afurika nk'uko mwamye mubisegura bigaca bituma icyo gisata cha kitifashe neza abantu bataronka ubuvuzi service nziza mu byerekeye kuvugwa benshi bakahasiga n'ubuzima nibande mwibaza ko basinzi karakurushiriza muravye hagati y'abakuze abari hagati na hagati mu myaka canka abana ku byerekeye cyo kibazo
uko dana nuzo muri kubikorana nakoze na shidiki ku bantu bashobora kuvuga ko nibyo kubera ba imyaka yabo iri muri bijya bita extremité de la vie na shidiki ku bana bakiri bato cyane n'abantu bakuze uravye ibi bintu by'ubushuhe ubandanya bwiyongorekana uravye bijya bintu bya pollution abo bikora ko cyane cyane n'abo buri myaka nicyo gituma rero amapolitike yose aba muri igihe tugezemo yoraba neza ikakingira abo bamaze kuvuga murakoze
ibintu ngenderwa ko byoshigwa imbere mu gihe uburyo muri kumuravuga ko budashemeye mu bisata by'amagara y'abantu mu bihugu bikenye muri Afurika no mu karere kacu nikimwo hanura nk'amareta ibintu ngenderwa ko nkenerwa bya mbere boshimikira ko bigenewe gufasha ku usununura amagara y'abantu muri ibyo bihugu muke baba barindiye uburyo bundi bukomeye mugabo ibyo shimikirwa ko byihutirwa
nari nabikishije ko gatoyi ukino cyihutirwa nuko kugira gukingira izo ndwara za bita maladie chronique kubera urabona ko zigiye gutwara uburyo bunini cyane muri icyo gisata amafaranga azogenerwa kuvura kenshi uzosanga atwawe n'izo ndwara nshasha urumva rero gukingira kwigisha abaganga neza muri Afurika bakaguma muri Afurika hanyuma nanavuze n'ibindi rero njuku kugwiza umwimbu kugira amagara y'abantu abantu bafungure neza bagire na cakigiza cyamaho cyo kurwanya izijya ndwara zandukira n'izitandukira nk'ubungubu ishyirahamwe yakagira ikavuga ikiti ikotize igihugu menshi kugira icyo kugeza niyo hatera ikintu tuzokikore ko dufashe abanyagihugu
murakoze umusaza ari ku murongo wa telefone uratwumva
amaguru
uhamagaye urihe
ndi mu Rwanda majyaruguru hano mu murenge wa Bwishige.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza umutumire?
Ndena ndenda bashimira kwa mwaduhaye umwanya tukagihare mu kiganiro kandi nkashimira na muganga kuba yaje kutubwira byinshi byiza. Ikibazo cy'abaganga bakiri bakeya b'ubu b'abahanga muri Afurika ni ikibazo kuko iyo agize amahirwe akajya kwiga n'i Burayi akenshi na kenshi arabigumirayo ugasanga none turacyanditseho turi cy'abaganga bakiri bakeya muri Afurika. Ntabwo ikibazo nta mubaza ese ko hari igihe ese arabona kugira ngo noneho abaganga baboneka kuko ni ikibazo gikomeye cyane niba ari ibyarugo cyangwa se ikirwanya usanga nk'umuturage n'abantu ku ijana usanga abaganga bari bakeya mu baturage cyangwa se n'abaganga bafite ubuhanga bukomeye cyane. Atubwire icyakorwa ku buryo ikintu cyakemuka kuko adufite ikibazo cy'abantu bakirangiza kwiga kwiga mu Burayi barangiza bakigumirayo ugasanga noneho twebwe cyangwa se muri Afurika ugasanga turacyafite abaganga bakiri bake. Atubwire icyakorwa kugira ngo ikibazo cyemewe kuko ni ikibazo gikomeye cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Namubise nabishije sinzi ko nshira ku mayanga ico yagombye kuvuga.
Yavuze ko ikibazo cy'abaganga cyane cyane abaganga bafise ubuhinga ko ari ikibazo gikomeye ariko aravuga ngo icyo kogwa kugira abaganga bashobore kuboneka nko ku mugabane wa Afurika ngo ni ikihe?
Ego tugaruka kuri icyo cy'ukubigisha ari benshi gushyiraho amashuri y'ubuvuzi ari menshi kubera muri Afurika igiharuro tubona ni gike cyane amashuri y'ubuvuzi ni make cyane. Urabona ngo ubu kugira tugise abaspecialisi tugasiye kwisunga nkaho ibihugu bine gusa cyangwa bitanu ni gike cyane. Urumva rero ni ukugira ni ukabisa ku gutera imbere cyane mu kwigisha abo baganga kwigishiriza muri Afurika. Nibaza ko ari biva kuri Boronde politiki n'ahandi bidukunda ndabyibaza kandi noneho umuntu ashobora kubikorera mu karere ubu ugafata akarere ka Yase kagire ishuri yo kwigisha aba specialist i Nairobi ibihugu byose bizoruhika y'abaganga bahejeje bazosubira mu gihugu cyabo abo muri Afurika y'uburaruko bakagira mucyo nyine. Nibaza yuko ari Boronde politiki n'ahandi birashoboka byose
ugushaka ku banyapolitiki.
Yego,
tubandanize kuri Gerard uri ku murongo wa telefone. Uratwumva Gerard?
Ndabonga cyane.
Uduteye ka muri he Gerard?
Ndi mu Rwanda mu nkambi ya Bahama.
Ufite ikibazo icyumviro ubushyikirize?
Ufite ikibazo ariko ndasubiye ni igitekerezo cyangwa se intererano cy'umviro
mubushyikirize?
Ikibazo ariko dufite na ide notanga kuri icyo kibazo cy'abaganga dufite hano muri Afurika.
Mwo kwigirayo hari umwana ariko aravugira iruhande yanyu?
Ndavuze ngo
yego.
Ngo mfise ikibazo ariko ndafise n'icyumviro noterera kuri icyo kibazo cy'abaganga bake dufise hano muri Afurika.
Mubishikirize.
Isambere mbaza Gerard mugenzi wanjye ni ikibazo ese ko avuga ko dufite ikibazo cy'abaganga bake hano muri Afurika ese ni ikibazo cy'abaganga cyangwa se ni ikibazo cy'amashuri yigisha ubuganga kuko abo muri Afurika baciye ubwenge bashoboye kuvura barahari benshi cyane kandi biragaragara n'abahari bari ku murimo urabona ko bashoboye. Ese bipfira ko amashuri ahari n'abantu bashoboye kwiga ayo masiyanse kugira ngo bakore ako kazi k'ubuganga ko bahari ikibazo kiri he? Icyo ni kimwe cyo cyari ikibazo nk'icyumviro rero cyane cyane nko ku barongozi ba Afurika turafite abana baciye ubwenge cyane rwose bari mu mashuri bashoboye kwiga ibintu by'amasiyanse nibarumbike hanze bashobora kuranga bose za leta bajye kwiga hanze iyo bashobora hari ubumenyi bwisumbuye kumbi buruta ubwinda muri Afrika hanyuma bagaruke baze gukorera ibihugu byabo murakoze
ndabashimiye murakoze
yego namugize neza cyane
umwishure doctor
ego kutwaje kuvuga ku bwa mbere kwari kumubwira yuko ibihugu byose ntibisamahigwe nka nk'igihugu abamwo kuko u Rwanda be na Ethiopia nibo by'ibihugu byonyine byashwize za ubuti bya OMS bacigihe naho hari ibindi byagerageje gutera imbere tuvuze Côte d'Ivoire, Nigeria, Afrique du Sud, Afrique y'umanuko. Donc u Rwanda ruri kwinjiye mu gabo hose ntibimeze gute. Nicyo gituma amashuri y'uko kwigisha abo baganga arakenewe. Mu gabo ntibigiye ibintu batatu bimaze bikorwa urupapuro gusa basiga neza.
Yavuze ngo abantu bakiri bato b'incabwenge bariho ngo ku mugabane wa Afrika ngo bashobora kwiga no mu bisata bya siyansi by'ubumenyi ngo we yashikije icyumvire ngo ko bo barungika hanze bagakarisha ubwo bwenge kurushiriza kugira ngo bafashe akarere ka Afrika
yego mugabo kuko nababwiye ino abanyamahanga baje bakiga bakamenya ubwenge akaronka master bakaronka engineer usanga baca babagomwa nabo nyine ino barabakeneye cyane bisanzwe je nibaza ko ni gutora nyine Afrika ikora byo hagati muri Afrika haba ahinguriro haba kwigisha haba
yo nirafuse ubuyo buhagije murakoze kubabona naho nkabavuga ko abaganga naho buboneka mu karere ka Afrika abanyagihugu bafisa mikoro make batarushaho kuronka ubwo buryo bwo gushaka kwivuza nk'izo ndwara zikomakomeye izo ndwara chronique mwabuze zitandukira n'izandukira niki he mbona cyokogwa ni kugira abanyagihugu bashobora kuronka amikoro kurushiriza bashobore nko gushobora kuronka amafaranga yo kwivuza nk'izo ngwara zikomakomeye mwamye muvuga nk'izo chronique izo zitandukira za kanse za diabete n'izindi mwavuze nk'izo mu mutwe
ego na byoroshye kuruba nk'uko nabivuze atari ubutegetsi bubereye biragoye guteza imbere ibisata bitandukanye biteza imbere igihugu urumva rero icya mbere na mbere n'icyo ni ubutegetsi bubereye kuko bukabutuma n'ibintu byose ata giturire kiriho ata umuntu watinya ku buzima bwiwe arashobora kugira kugira ati jewe ndarutaye minda ndashinze clinique ndagize ugasanga byatamize kugenda neza ikindi kibere ni uko ibiya bya mituweli ikigo sosiyale mbazi ko nko mu Rwanda nyine Ethiopia barasesije kubikora bararonka ibintu bikingira abanyagihugu bose bikwivuza ibyo bituma benshi bashobora kujya kwivuza neza mugabo urazi ibyo biragoye nabyo nyine bisaba ibyo byinshi bisaba kuhaba amatara menshi ya leta habaho abagira neza bakora ibyabo bakabishyiraho
murakoze Nduwimana aratwakwi uratumva Nduwimana
ekome ndabumva
utwakwi uri he Nduwimana
mu gisagara cya Bujumbura ku Kanyosha
ufite ikibazo ubaze umutumire kimvushikiriza
mu kibazo hamwe n'icyumviro ko bapfutse hano muri Afrika ko hariho igitigiri cy'abaganga bafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika hakaba hariho ingwara zitarazibonekeza hariho n'ingwara hamwe hamwe ngaha muri Afrika ingwara zitarazibonekeza abaganga baburiye nk'imiti zifatika akarorero nka diyabete n'indwara zo mu mutwe none nk'izo ngwara kugira umuntu azikingire ubona hofatwa iki cyangwa kugura iki ko bavuze ati hariho abaganga bake muri Afurika badafite ubuhinga cyangwa hariho nk'imiti nk'umuntu yashobora gufata akikingira izo ndwara cyangwa mukaduha uburyo umuntu yashobora kwikingira izo ndwara kandi hariho n'indwara zitera zibonekeza hano muri Afurika iba zishaduka bakatubarira ingene twazikingira cyangwa icyo bibako kugira umuntu nawe agende abizi ingene yo kwikingira nk'icyo kiza kuko murabona nko muri ino minsi nk'iza hano muri Afurika bitera biza ari byinshi kandi hari abaganga b'ubuhinga dufite batubwira ngo imiti irahari batubwira ati imiti ntayihari none dufashe iki kugira twirinde nk'icyo cyorezo kiza gitera umengo n'isi nk'akarorero gatoya nko muri ino minsi hano i Burundi haraje indwara yazaye yibonekeza ngo ni amaso y'imbwa mukabo nta muti baduhaye ubwo ngo no kwivura yarafashe abantu benshi none nk'umuntu izo ndwara zose ziza zifata abantu atamityari ubona twozirinda gute cyane ubutumwa nk'urukingo kugira zishobore gutera umuntu akikingira icyo nicyo kibazo nari mfite n'intererano
ndabashimiye
yego namba murakoze kuduha icyo ku ishuri rya Amerika
ndabashimiye Dr. Gerard Izamba mwo mwishura Nduwimana
yego ikibazo cya Nduwimana mu kibazo cy'inkora mutima gukurumva hajya ufuma wikingira hafi uza kuzitira abonewe kwikingira rero izo ndwara yari karavuga amatama izo indwara y'isukari za diyabete za indwara z'umutima n'imitsi ni ibintu bibiri bikomeye cyane ubwa mbere gufungura neza gufungura imboga nyinshi hanyuma ibyamwa byinshi hanyuma no kugira rero imyimenyerezo kugira siporo kuko ugumye hamwe gusa utaimyimenyerezo usanga ndakanso ikiduga ugasinzira nabi ukagira ibyo bita depression rero uba ukwikingira gukomeye cyane ni ugufungura nabicishemo karindwi amagara ava mu isahani bwa mbere na mbere hanyuma rero ni kugira imyimenyerezo izo ndwara zindi zaduka bataratora imiti byongora kuzivuga kubera twebwe mu by'ubuganga biragora kugira ubwire ushize ku kimenyetso kumva ibyo umuntu akubwiye gutyo uri kure utabonye n'uwo murwayi cyangwa ngo ubone kabisa ko atari ibintu bisanzwe
hari n'ikindi yavuze ko kenshi nk'izo ndwara iyo zifasha abantu imiti itahari bataronka ingene bashobora kuronka iyo miti ngo bashobore kwivuza icyo kibazo cyo mukibona gute
nicyo ndanashigikiye kare ako avuga icyo amareta yokora nuko iryo shyirahamwe tuvuge bishobora kuza hamwe ibintu byose tugire nk'ingingo z'imiti cyane cyane ijya bimwe mu byo nanditse ngo navuga kubyerekeye Burundi ukagira uti jewe nitabye gukora imiti ivura ziriya ndwara nyinshi koni bitwara uburyo bwinshi bw'imiti iva hanze itwara amadolari menshi reka tuyikorere ngaha umuntu agwaye diabetes azonke ibintu bikorewe ngaha kandi nama agema brise yazo hariho menshi ataki yagiye mu muri domaine public bizo kwa nkagose kugira tubikore muri Afrika kandi tukarabe izo ngwara dushigikiye ko cyane cyane twara amahera menshi mugabo dukenera mu imiti ya buri munsi wose tugira impamvu.
Hari n'ikindi nashaka kubaza ikindi kibazo. Harakunda kuba amayegere yegere y'abantu bakora mu gisata cy'ubuvuzi mu karere ka Afrika. Kenshi baba bariko binubira uburyo bakoramwo imishahara mike, kubona badahabwa agaciro gakomeye mu gihugu ku ntererano bakora mu kuvura abantu kugira bagire ubuzima bwiza bashobora no kwiteza imbere. Iyo ayo mayegere yegere kwa kugarariza akazi bifite iyihe ngaruka ku buzima bw'abanyagihugu, nikiye cyokogwa n'amareta muri Afrika kugira ngo ivyo binubira bishobore gushirwa mu buryo bakoramwo n'imishahara?
Ego ina yo cyubuga nini buraya ino ugize igreve tanke gereje ukora mu cyuganga ndi babikundira burambara itabo yugashira ko ikimenyetso ko uri muri zo mugo ubanda yukora ngo iyo naho ndibaza ko tabigira n'akanyamuneza ko kenshi baba basabye ko bongwe bagashahara ndisanze bakaraba amajoro barara sese mu kazi ugasanga ibijanye n'ibindi ubuhe bafite ntibujanye n'agashimo leta zibaha baca bahitamo rero kugira yegere yegere nta uburyo mbona buriho atari kugira bimwe na navuze nti guteza imbere ibisata byose kugira habiterambere hanyuma haboneka amahirwe yo kuwongera umushahara nta bindi mbona. Murakoze.
Harasigaye akanya, nikiye mubona mwoshikiriza bariko baratwumviriza kubera kuri iki kibazo twariko turavuga twoba twashize inkinyuma, mwashobora kubwira mu minota nk'ibi umwe n'inusu?
Icyo nuvuga ni uko hariho izizere kubera naho Afurika ikiri inyuma mu byerekeye amagara y'abantu. Ugaruka ko muri Afurika ni rwinshi cyane. Nababwiye ko Abanyafurika bashika ibice bihumbi ijana by'abantu baba kuri iyi si. Urumva rero abo bose ugaruka kwiga kwinura imitima ntibongere nk'uko aba mbere bagize guteza imbere. Hanyuma hariho uburyo bushasha buriko buraza buriya bwita intelligence artificielle buzotuma tugira intambwe nini tutari bwashikeko.
Hanyuma ku bakiri bato bashaka kwiga ngo ibintu bijanye n'ubumenyi ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu, nikiye mwababwira cyo bumvisha ko ari igisata gikomeye boshobora kwijukira?
Ni gisata ni akazi keza cyane kuvura abantu. Umuntu araryoherwa ubu uje kubyaza umufasoni byageze neza ukabona aranezerewe, ibintu bishimishije cyane.
Murakoze.
Alo.
Yego, murakoze. Umwanya urarangiye. Ndabashimiye cyane. Yari Dr. Gerard Ndayizamba yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze, akaba yaravuze ku kibazo cy'igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi, arashikiriza n'ibyokorwa kugira kizamugwe. Twariko tuvuga ku gitigiri gito cy'abaganga cyane cyane abafite ubuhinga bukomeye ku mugabane wa Afrika, ari ikibazo gikomeye kandi bigira ingaruka ku bijyanye n'igisata cy'amagara y'abantu muri Afrika. Ndashimiye rero umushitsi, umutumire wacu. Nshimire rero namwe mwese mwashobora guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mwakurikiranye iki kiganiro ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mwese mugire ibihe byiza.